Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2016. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Mu gipolisi tugira tuti amatohoza ko yatanguye umuco kubijanye n'ivyo bintu uzoheza umenyekana. Polisi gushika mu gitondo cy'uno munsi nakubwiye ko ayo makuru twayumva ku kubimenyesha amakuru mu kopi wanyu.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa polisi y'igihugu mu Burundi, avuga ku ibura ry'umunyamakuru Jean Bigirimana waburi w'irengero. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Leta z'Ubumwe za Amerika yaneguye yivuye inyuma ibitero bibiri vya bombe vyabereye muri Somalia ku gwinjiriro rukuru rw'ibarabara rigana ku kibuga c'indege ca Mogadishu ejo ku munsi wa kabiri. Abantu bashika 13 nibo bahasize ubuzima. Umuvugizi w'akanama kajeje umutekano muri Amerika Ned Price yamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko Amerika ifadikanije n'ibindi bihugu bazoguma hafi ya Somalia mu kurwanya iterabwoba ryabaye ndanse muri ico gihugu. Aho hantu haturikiye izo bombe niho abakozi bakorera kuri ico kibuga c'indege bahora baca, kandi ni hafi yahari inyubakwa zikoreramwo ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umugwi w'iterabwoba wa Al-Shababu wamaze kwemanga ko ari wo uri inyuma y'ico gitero. Inama ijejwe umutekano mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yaremeje ejo ku munsi wa kabiri kongereza ikiringo c'inteko za ONU za MINUSCA ziri mu gihugu ca Repubulika ya Centrafrica gushika mu kwezi kwa 11 umwaka uza w'ibihumbi 2017. Ni nyuma yaho igihugu c'u Bufaransa caheruka gutangaza ko kigiye gukura abasirikare baco muri ico gihugu. ONU imenyesha ko ishigikiye kandi Faustin Archange Touadera aheruka kugenwa ayo mabanga mu kwezi kwa gatatu. Abasirikare ba ONU bari muri Centrafrica bashika ku 11 bajejwe gukingira abasivile, gucungera iby'agateka ka muntu no gufasha kugira imfashanyo zishikire abanyagihugu. Inama ya ONU ijejwe umutekano yamenyesheje muri ico cemezo cejo kwa kabiri kwibijanye n'umutekano biriko biratera imbere, ariko kwico gihugu kikirangwamwo abarwanyi bakibandanya gutera ibitero bihungabanya amahoro n'umutekano. Perezida Salva Kiir wa Sudani yo mu manuko yararahije mu mabanga icegera ciwe ca mbere gishasha Taban Deng Gai aheruka kugena ngo asubirire Riek Machar. Machar yagiye mu kinyegero muri uku kwezi inyuma yaho abasirikare bamuyoboka batanye mu mitwe n'inteko za leta. Icegera cy'umukuru w'igihugu mushasha General Taban Deng Gai avuga ko nawe yagize uruhara mu biganiro by'amahoro ku ruhande rwa Riek Machar. Mu ijambo yashikirije yemera ayo mabanga ejo kwa kabiri, Deng yamenyesheje ko agiye kwihutira gukora ibintu bitatu. Cya mbere no guhagarika intambara, cya kabiri gusubiza muzabo abahungiye hagati mu gihugu, icya gatatu nacyo ngo ni gusubiza hamwe abasirikare bo ku mpande zose. Tukivuga kuri ico gihugu kandi igisata ca ONU kijejwe impunzi ku isi HCR kimenyesha ko intambara ziheruka kwaduka muri Sudani yo mu manuko zatumye impunzi zishika 37,000 zihungira mu gihugu kibanyi ca Uganda. Iyo mirwano yatumye abashika 300 basiga ubuzima ubisa niyacuretse, ariko HCR imenyesha ko ku murwa mukuru Juba ndetse no mu bindi bice by'igihugu imitima y'abantu itarasubira hamwe. Umuvugizi wa HCR Adrian Edwards amenyesha ko ibijyanye na politike byahinduye yindi sura muri ico gihugu inyuma yaho Perezida Salva Kiir asubirije Riek Machar yahora ari cegera ca mbere ciwe akamusubiriza na Taban Deng Gai nkuko duhejeje kubivuga. bakurikiranira ibibera muri ico gihugu bavuga kwico ari kimenyetso cuko hari ugucanamwo mu batavuga rumwe na leta kandi bishobora gutuma ibintu biyangara muri ico gihugu. Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ubushuhe burenze urugero bugaragara muri leta ya Amerika muri iki gihe bwatumye umuriro utema ugatongora amashamba muri leta ya California iri mu burengero bwa Amerika. Abajejwe kuzimya umuriro bashika ibihumbi bitatu nibo bariko barafasha kuzimya uyo muriro wiyadukije mu mashamba mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara cha Los Angeles. Abategetsi bo muri ako gace bamisha ko gushika ejo ku munsi wa kabiri ibice 25% byari bimaze kuzimwa, ariko ko hataragera ko abantu bashika ibihumbi 50 bahunze uwo muriro basubira mu ngo zabo. Umuntu umwe niwe amaze kumenyekana ko amaze gusiga ubuzima muri uwo muriro wadutse. Ahandi havurwa umuriro muri Amerika nyene ni mu gisagara cha Carmel ni mu manuko bwa San Francisco. Umuriro wasambuye amazu atari make n'abantu barahunga.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakatiye abagabo batatu bari bakurikiranyweho icyaha cyo kwica umuzunguzayi Nyabugogo igifungo cy'imyaka 10 kuri buri wese. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboy.
Abahamijwe icyaha cyo kwicwa Mahoro Theodosia wahoze ari umuzunguzayi muri gare ya Nyabugogo, Indayisenga Sebeba Joseph, Kaneza Eric na Turabumukiza Venusti, bose uko ari batatu, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko icyaha kibahama maze buri wese akatirwa igifungo cy'imyaka 10. Urukiko ruvuga ko aba bagabo bahamijwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa Mahoro Theodosia wacuruzaga muri gare ya Nyabugogo bikamuviramo gupfa. Urukiko ruvuga ko ibyaha bagabo bireguje bavuga ko bakubiswe Mahoro bikamuviramo gupfa kwa atari ibyo bari bagambiriye ko ari impanuka bagize. Abaregwa banavugaga ko bakubiswe Mahoro bitabara ko bamutesheje ibicuruzwa bye bikagwa mu muhanda ngo akaba ari we wabanje kajya abakubita. Abaregwa bakavuga ko bamukubise bitabara batari bazi ko byamuviramo gupfa. Ibi bari babishingiye basaba urukiko ko icyaha bakoze cyahinduka kikitwa ko ari icyaha cyo kwica ariko batabigambiriye. Urukiko rwasobanuye ko ibyaha bagabo uko ari batatu bavuga bidafite ishingiro kuko rushingiye ku buhamya rwahawe n'abari muri gare ya Nyabugogo ubwo Mahoro yicwaga. Abo batanga buhamya basobanuye neza ko abo bagabo bafashe Mahoro bagatangira kumukubita bamuhererekanya ku buryo yaje kwitura hasi agahita apfa. Urukiko kandi ruvuga ko rwanashingiye ku byemezo bya muganga nawe wahamije ko Mahoro yasanganywe ibikomere byinshi kandi ko ibyo bikomere aribyo byamuviriyemo gupfa. Maze urukiko rwemeza ko ibyo abaregwa bavuga ko bakubiswe Mahoro birwanaho nta shingiro bifite. Urukiko rwemeza ko ibyo abaregwa bavuga ko urupfu rwe rwabaye nk'impanuka atari byo kuko bagiye bamukubita bamuhererekanya nk'uko abatanga buhamya babyemeje. Urukiko rwafashe umwanzuro w'uko abagabo bose uko ari batatu buri wese anishwe igifungo cy'imyaka 10. N'urubanza rwabaye mu cyumba cy'urukiko hari abaregwa gusa, nta bunganizi bari kumwe nabo ndetse nta nabo mu muryango wa nyakwigendera bari bahari. Abaregwa basinyiye imyanzuro y'urubanza ntibanatangaza niba bazajuririra uyu mwanzuro. Wa Mahoro Theodosia n'umugore w'imyaka 27 wishwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2016 bamwiciye muri gare ya Nyabugogo aho yakoreraga umurimo w'ubucuruzi bwo gutembereza ibintu. Yicwe n'abagabo batatu bivuga ko bakoreraga kompanyi Agruni ishinzwe irondo n'isuku muri Nyabugogo. Aba bagabo bahamijwe icyaha bose baracyari bato ku buryo bose uko ari batatu ntawe urageza ku myaka 35. Nyuma y'urupfu rwa Mahoro rwabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu rugashegesha cyane bagenzi bacuruzaga mu mihanda, abashinzwe kubabuza gucururiza mu mihanda babaye nk'abadohoka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, abafungwa bo muri gereza ya Muyinga ntibishimiye uburyo ubuzima bwabo bufashwe nyuma y'uko umwe muri bo aguye muri gereza azize uburwayi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Nishemezwe Elias, umunyororo w'imyaka 17 aturuka muri komine ya Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo, niwe yaraye afiriye mu bitaro vy'Muyinga. Amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Muyinga avuga ko abanyororo bagize agashavu keshi ndetse bahakwa no gushaka kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri bamaze kumva urupfu rwa mugenzi wabo. Ayo makuru avuga ko abanyororo bashavujwe n'uko batabarije uwo yitavye Imana ko arembye kuva mu ndwi iheze. Igisata kijejwe imibano mu bibohero rikuru rya Muyinga kibifata Minenegwe. Elias Nishemezwe yabanje kuvurirwa mu ivuriro ry'ibohero rikuru rya Muyinga. Abanyororo bavuga ko iryo vuriro atabushobozi na bukeya rifise ryo gukora ibipimo bikomeye ku ndembe. Ngoma Nziza Alfred Frank, umuyobozi w'ibohero rikuru rya Muyinga, arakana ivyo abanyororo bagiriza ubuyobozi arongoye. Avuga ko ahubwo baciye bihutira kurungika ku bitaro umunyororo yarayitavye Imana ubwo nyene bakimenya ko arembye. Avuga ko ivuriro ry'ibohero ryakurikiranye amagara yiwe uko bitegerezwa. Mu ibohero rya Muyinga hari hatekanye naho abanyororo bararanye agashavu. Tubajije umuyobozi w'ibohero ko abanyororo babashatse kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri, yishyuye ko natwe twibonera uko ibintu byifashe. Uwo munyororo yarayitavye Imana ari mu Barundi barenga gato ijana bari bafashwe n'igipolisi bavuye mu gihugu cya Tanzania kuva igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka turimwo. Bavuga ko bakoreshwa n'umutanzania azwi ku izina rya Safari Munyara, bavuga ko yabakoresha mu mirima y'itabi. Uwo musore ari mu bashika 23 bagumye bakurikiranwa n'ubutungane, abandi bakaba bararekuwe. Abo bagifunzwe bakurikiranwa na parake ya Muyinga ku cyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Uwo musore akaba yinjiye mu ibohero rya Muyinga ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatandatu. Mu ishyirahamwe AVDP yaranira agateka k'abanyororo n'agateka ka muntu muri rusange mu ntara z'uburaruko, bavuga ko amategeko yaho nyanzwe. Jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu ntara z'uburaruko avuga ko uwo munyororo yatabarijwe hakiri kare ko arembye, maze ababijejwe ntibihutira kumujana kwa muganga. Asaba abarongoye amabohero mu ntara z'uburaruko kwitwararika amagara y'abanyororo mu kubarungika kwa muganga bacumva ko bagwaye. Jana y'abagabo aserukira AVDP mu buraruko ati abarongoye amabohero bumenya ko umunyororo agumana agateka kiwe ka muntu naho yoba yagirizwa icaha gikomeye nk'ico uwo musore akurikiranwa ko n'ukuvuga ico kuja mu migwi igwana. Aho twashika imuyinga twasanze abajyango b'uwo muhisi Nishemezwe Elias bamaze gutwara ikiziga kiwe kugishingurana iteka, tukaba tutashoboye kubonana nabo. Imuyinga, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Umunyamakuru Jabigirimana ukorera ibitangazamakuru iwacu na Grala Kemfo mu Burundi yaburiwe irengero kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Abashinzwe umutekano bahakanye ko atari mu maboko yabo. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza mu kiganiro yagiranye n'umuvugizi wa polisi Pierre Nkurikiye.
Mu gipolisi cy'u Burundi ibijyanye n'ibyo babyarashikiye uwo muntu twavyumvise mu binyamakuru nk'uko abandi bose bavyumvise guhera ku munsi w'ejo. Niba hariho n'abamenyesha amakuru bamwe batangiye kudutelefona batubwira iyo nkuru banatubaza aho amatohoza yobageze.
Ubu amakuru mufise n'aya
amakuru dufise nuko umuryango ashaka kuvuga umufaso ni urya mu menyesha makuru yahawe umuco w'ukungene yo kwegera aba iko barakora amatohoza bimuramvye kugira ngo babwire ibyo bavuga byashikiye uwo mutambukanye wiwe umushinga ntahe wiwe kugira hanyuma bashobatangura amatohoza barabe koko ko ivyo bivugwa ari vyo hanyuma bamaze gusanga ari byo bahezere bakorere hamwe mu kurondera uwo muntu no mukumenya abo barakoze ivyo bintu hamwe byo byarabaye
hari amakuru yagiye avugwa ngo mu byo yoba yarafatiwe mu mwanya wa mbere bakimufata ngo bamuziza ko yoba yaragize ingendo mu miseze mu gihugu cy'u Rwanda ayo mu police harayo muramenya canke
ivyo byo bazwa bamufashe kuko ntiyafashwe n'inzego z'umutekano zo mu gihugu cy'u Burundi dusanzwe tuvugira zimwe zimwe abo baramufashe rero nimba yarafashwe kuko nibo baheza bakabazwa ibyo byaratumye bamufata
gushika ubu mu gipolisi mubwira muti ho bakiricizere cukuronka umuntu uko biri kose
mu gipolisi tugira tuti amatohoza ko yatanguye umuco kubijanye n'ivyo bintu uzoheza umenyekana kuko mu gipolisi gushika mu gitondo cuno munsi nakubwiye ko ayo makuru twayumva kuma kubimenyesha makuru nkuko kwiwanya no kuvuga hajya ahantu ibugarama bavuga hariho abapolisi basanzwe bahakorera hari n'abasirikare basanzwe bahakorera harabajije umutekano bahakorera kuri rya barabara nta muntu yoshobora kuhafatigwa ngo yinjizwe mu modoka yindi kanaka abo bantu ntibamubona canke n'abanyagihugu babari hajya murazi ko hamahara abanyagihugu buri mwanya kandi benshi ntibashobore kubona ivyabaye rero uje ukavuga ko habereye ibintu nk'ivyo hanyuma abapolisi bacu bahakorera ntibabe barabibonye ucamva ko ivyo ari ibintu bitangaje cyane anacho gituma umujyango we wasabwe ko za gutanga guha umuco abariko barakora amatohoza kugira ngo babanze barabe koko ko ivyo bivugwa ari vyo koko ko uwo muntu yaba aho hantu yarahashitse hanyuma agatwagwa nabo bantu hamamaze gusanga ariko vyagenze baheze bace batangura amatohoza kugira barabe ko bashobora kumutora nimba baramutwareye hajya hantu nabo barabikoze bamenyekane hama baheze babibazwa
harabagira bati naho ejo mwanditswe ku rubuga rwanyu rwa Twitter yuko ata muntu numwe we mu nzego z'umutekano yamufashe katavyo muzi harabwira bati hari gihe usanga abantu bakorera mu ntara bafashe umuntu mugabo ntibashobora kibabwira abo ku rwego rukuru ibujumbura no kuvuga ko mwebwe iyi nzira ari imwe mushobora kwibaza ko ariyo canke ku bwanyu ntishoboka kuri ibi byashikiye umenyesha makuru
ajya makuru yo ku rubuga rwa Twitter kuyashira ko twari twamaze kuvugana n'izo nzego zose uri kuravuga natwebwe aho tuvyumviye ku siweje twaciye ica ikintu ca mbere twatumaze kubibona mu binyamakuru muri bwa buhinga ngurukana bumenye ikintu ca mbere twakoze kwabaye kubaza abajeje umutekano bakorera hariya nino ibujumbura kukurazi ko izinzego kumwene zikora zirafise aho zitanga ivyegeranyo kandi zirahanahana amakuru ku buryo umuntu nk'umumenyesha makuru yoshobora gufatirwa ahantu bica bishika ino ku rwego rw'ini bujumbura nico gituma mu kwandika nuko twamaze kubaza neza hose bakatubwira neza yuko urya muntu atahantu na hamwe aherereye muri kandi ko atigeze afatwa n'urwego na rumwe muri inzego zije umutekano
mwebwe muravuga muti inzego z'umutekano z'u Burundi ibisata bitandukanye twarabajije dusanga nta numwe yafashe umuntu none hashobora kuba habaye iki
icabaye ntacho tuzi gushika ubutakeneye ko umujyango uzukitwara mu gipolisi ukavuga ivyo byarashitse hama babanze barabire hamwe koko ivyo bintu byashitse kuko urashobora gusanga ivyo bavuga bitashitse no kubanza kurabira hamwe koko ivyo bintu byashitse basanze byarashitse rero baheze bacho babandanya amatohoza barabe ko nimba ko ku muntu yoba yarashitse hariye hanyuma gafatwa bace barabako litoba ari inyuruzwa canke ko litoba ari inyuruzwa twovuga ejo kuruyeri kuko twarigeze kubibona aho abantu bavuga ko umuntu wawe yanyurujwe mugabo ahubwo bwabaye byo kugenda mu zindi nzira ko mu nyuma twarahava tukamenya iyo umuntu aherereye n'ivyo arimo
abahanga mu bijyanye n'ibidukikije n'amashyamba bateraniye i Kigali mu rwego rwo kwigira hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ya Bonn mu Budage isaba ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 haba hatewe ibiti bingana na hegitari miliyoni 200. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yakurikiranye iyo nama.
Hegitari miliyoni ijana nizo zitegekanijwe gutegwamwo ibiti ku rwego rw'isi nzima. Iki cemezo cafatiwe mu nama yahuje abarongozi n'abahinga mu bijanye n'ibidukikije mu gihugu c'Ubudagi ahitwa Bonn mu mwaka w'2011 aho bari bumvikanye ko bazotera ibiti kuri hegitari imiliyoni 150. Mu mwaka w'2014 i New York muri Amerika abahinga mu bijanye n'ibidukikije bumvikanye ko bazotera ibiti kuri hegitari imiliyoni 350 gushika mu mwaka w'2030. Abarongozi bavuye mu bihugu 20 vya Afrika bakoraniye mu Rwanda kugira barabire hamwe uko ingingo iri kwirashirwa mu ngiro kwisi na cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Imisozi n'amashamba bigenda bihona, ibiti biracibwa, ibindi ntibisubirizwe, amashamba araturigwa nasubirizwe kubera ibikorwa by'iterambere, cyo kimwe n'igwirirana ry'abantu. Byabonetse ko itemwa ry'ibiti rituma abantu bahema umwuka mubi, ingwara nyinshi zigatera, amapfa nayo nyene agatera ku isi kuko uruzuba n'imyuzurira bica biba byinshi. Gutera ibiti kuri hegitari miliyoni 100 gushika mu mwaka w'2020 ni nyishu kuri ibibazo byose. U Rwanda rwiyemeje ko gushika mu 2020 ruzoba rwateye ibiti ahantu hangana na hegitari miliyoni 200. U Rwanda ruzi imbere ku gihugu cashoboye umugambi baravye aho bagejeje. Bimwe mu bihugu bitanguye kugwigirako. Umupfaso ni Christine Hajya Sanyo, umushikiranganje w'ibidukikije mu gihugu ca Guinea Conakry, yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu yaserukiye citeguye gutera ibiti kuri hegitari imiliyoni 200. Igicemezo canashikirijwe muri iyi nama izoma iminsi 2. Ibi bitegerezwa kuba vyashizwe mu ngiro mu mwaka w'2025. Iki gikorwa kizotangura mu mwaka w'2017 nk'uko uyu mushikiranganje yabitubwiye. Christine avuga ko hakiri intambamyi mu gihugu cabo ariko akarorokeza bagakura mu Rwanda.
Le défi de Borne est une initiative à encourager. C'est pour cette raison que la Guinée aussi s'est impliquée.
Umugambi wa Borne ni icyumviro ciza cyane, nico gituma Guinée nayo nyene yemeje gutera ibiti kuri hegitari miliyoni 200 kuva mu 2017 gushika muri 2025. Icigwa ca mbere nakuye ku Rwanda nuko ushobora gusinya amasezerano n'umuntu aje gukora canke ishira hamwe mugabo kuriha gafata imyaka 2. Nukuvuga ko umuri igice cy'amahera yanditse mu masezerano inyuma y'umwaka usanze hari bitagenze neza ucumubwira agasubiramo. Iyo ni ingendo nziza cyane na twebwe muri Guinea tugiye gukoresha.
Que nous allons appliquer en Guinée.
Zimwe mu ntambamyi kugira icyemezo gishyirwe mu ngiro ku mugabane wa Afrika harimo imiriro ya nyakanga. Aborozi bakoresha umuriro nk'igikoresho cyo kubika insinziza kugira baronke ivyatsi byo guha ibitungwa byabo, abantu baca ibiti kugira baronke inkwi n'amakara, gucukura ibutare n'ibindi. Ku bw'aba baserukiye amareta muri inama ya Bone Challenge, ntawujya umurete atabanje kumenya irigi. Igihugu cy'u Burundi ciyemeje gutera ibiti ahantu hangana na hegitari imiliyoni 200 gushika mu 2020. Ariko iki gihugu nticaserukiwe muri iyi nama. Twarondeye userukira igihugu cy'u Burundi mu Rwanda ariko ntitwashoboye kumuronka. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 7, ishyaka ry'abademokrata rizahurira mu ikoranero kaminuza convention mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye. I Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje kongere y'ishyaka ry'abademokrate, aho ku munsi w'ejo Hillary Clinton yemejwe ku mugaragaro nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi ari mu mujyi wa Philadelphia, aho akomeje gukurikiranira imirimo y'iyo nama.
Kugera ku munota wa nyuma, ishyaka ry'abademokrate ryari rifite impungenge zo gucikamo ibice. Abayoboke ba senateri Bernie Sanders nanone bakoze imyigaragambyo bavuga ko ishyaka ryabo ryabagambaniye ubwo abayobozi baryo babogamiraga kuri Hillary Clinton aho kuguma hagati mu gihe cy'amatora y'ijonjora. Kuva ejo bundi Bernie Sanders ntiyahwemye kubasaba gushyira imbere ishyaka no gushyigikira Hillary Clinton. Ati tugomba kureba kure. Donald Trump aramutse atowe imwatinyuka kureba abana banyu amaso mu maso, ariko baramunanije. Kugera intumwa zitangira gutora ku mugoroba, byari bitarasobanuka niba bemera kujya inyuma ya Hillary Clinton nk'uko Sanders atahwemye kubibasaba. Bagiye gutora, umuyobozi wa Kongere Depite Marcia Fudge yafashe ijambo atungura abantu, ati umunyamabanga w'iyi Kongere yashyikirijwe amazina y'abakandida Hillary Clinton na Bernie Sanders. bityo intumwe roza agombaga guhitamo umwe muri aba babiri. Abayoboke ba Sanders bavugije urwamo rwinshi nk'iminota ibiri yose kubera ibyishimo. Umunyamabanga wa Congress akaba n'umunyamabanga w'ishyaka Stephanie Rawlings Blake akaba na meya w'umujyi wa Baltimore yayoboye umuhango wo gutora agahamagara buri leta, noneho umwe mu ntumwa agatangaza ku mugaragaro amajwi bahaye buri mukandida. Gutora byasabaga amajwi y'intumwa 2,383 byibura, birangira Hillary Clinton yegukanye amajwi 2,842, naho Bernie Sanders abona 1,865. Bityo Hillary Clinton abayinjiye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutegarugori wa mbere na mbere ubaye kandida wa rimwe mu mashyaka abiri akomeye. Hashize amasaha ni Hillary Clinton abaye kandida burundu. Perezida Bill Clinton, umugabo we, yabwiye ijambo Congress. Yatangiye avuga ukuntu bamenyanye bombi bakiri muri kaminuza imwe. Ati, kumenya Hillary Clinton niyo mpano y'ubuzima bwanjye. Yamutatse ibigwi ku buryo burambuye, ibigwi by'ubuzima bwabo bwose bamaranyemo iyi myaka. Avuga ukuntu Hillary Clinton ahora yitangira abandi, cyane cyane abatishoboye. Asoza avuga ko Hillary Clinton ari we ufite ubushobozi n'ubunararibonye bihagije byo kuyobora igihugu. Hillary Clinton azafata ijambo ku wa kane nijoro abwire Congress ko yemeye koko guhagararira ishyaka ryabo mu matora yo mu kwa 11. Toma Kamirindi, Ijwi rya Amerika, Philadelphia.
Juti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho, reka Aloyse Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaneguye yivuye inyuma ibitero bibiri vya bombe vyabereye mu gihugu ca Somalia ku rwinjiriro rukuru rw'ibarabara rigana ku kibuga c'indege ca Mogadishu ejo ku munsi wa kabiri. Abantu bashika 13 nibo bahasize ubuzima. Umuvugizi w'akanama kajeje umutekano muri Amerika, Ned Price, yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko Amerika ifadikanije n'ibindi bihugu bazoguma hafi ya Somalia mu kurwanya iterabwoba ryabaye indanse muri ico gihugu. Inama ijejwe umutekano mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ni nayo yaremeje ejo ku munsi wa kabiri kongereza ikiringo c'inteko za ONU za MINUSCA murambabarira ziri muri Repubulika ya Centrafrica gushika mu kwezi kwa 11 umwaka w'2017. Abasirikare ba ONU bari muri ico gihugu ca Centrafrica bashika ku 11,000 bajeje gukingira abasivile, gucungera ivy'agateka ka muntu no gufasha kugira imfashanyo zishikire abanyagihugu. Perezida Salva Kiir wa Sudani yo mu manuko yararahije mu mabanga icegera ciwe ca mbere gishasha Taban Deng Gai aheruka kugenda ngo asubirire Riek Machar. Mu ijambo yashikirije emera yo mabanga ejo kuwa kabiri, Deng yamenyesheje ko agiye kwihutira gukora ibintu bitatu: guhagarika intambara, gusubiza muzaba bahungiye hagati mu gihugu no gusubiza hamwe abasirikare bo ku mpande zose. Muri Sudani uyu mumanuko kandi gisata cha ONU kijejwe impunzi ku isi HCR kimenyesha ko intambara ziheruka kuhaduka muri ico gihugu zatumye impunzi zishika 37,000 zihungira mu gihugu cha Uganda. Naho aha muri Amerika, ubushuhe burenze urugero bugaragara muri iki gihugu bwatumye umuriro utemutongora amashyamba muri leta ya California mu burengero bwa Amerika.
Kuti mwari muduteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro, uwabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwayagejweho na Aloyse Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze mu ryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.